Imisa yuguruli cho kikorane ya chimi isi tanu ya tanguliye ukirimba cha Bikira Maria cha hitwa Monsio Mburaru kwa gumu kwa mkuru butunzi Bujumbura. Yasomwe na musa nyeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Gervais Banshimi Ubusa. Ibu kijeko mkwa bili mungingo yu mkuru gihugu yu kwa milongibili yu kwa gata anuyumaka kikikorane abandi biti gisabisho kilimo li bibili mubisabisho ziki hugu biteka nijwe bulimaka munhumbero yu kenguru kilimana. Yabone ya kushimila prezina ivahiste ndaishimiye kukunu wa shikiriza majambo yu kunyuani ishabarundi nukuba hakiremwa munu. Amuhamagarira kure kurimbohe nyinshi nkuko yamabikora uko umwaka utashe biciye mu higongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura
murabizi ko hari nabashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicisha abandi kandi arabemera imana bagaca baguma bihorosha gatima ngo ngira ngo ni imana ngo yubitegera uko no kwihorosha gatima muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kivyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo y'ukurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatunga rusangi haba mu by'ubutuza ibiturire twona kenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mu kurondera kwakira bose ngo abumvirize abatunganirize
umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buriko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo avuze umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye
ubumwe dufise mu Mana ndize neza ko aribwo bumwe abarundi buriko burakubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukoraniye hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tugibe umurundi w'ubuntu tuzoyima turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu
iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro ahuriramo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata gico kiza igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru cy'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS riri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye umuhinga yanonosoye agatohoza kubijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika umunsi bugarwa bwa hara kwa mekona kuze aragabisha kwico ikorane gishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo
tuzi nuko kiza ruhonya ngara cha COVID-19 cyifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse icancu ningene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cyaho hantu bakoranira canke iyo baje baturuka bazoja bayisubizayo canke bayikuriyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko COVID yigurumvya iki nyagambura atacyamira
ariko bamwe mu bitavye ikorane nka Dieudonné Ntirampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi 5 wasanga bisanzwe
twari mu bisanzwe twatugeze ko twaje kudatwama agafuka mu watwa karaze n'amazi n'adayisaba kuko ni sho akuba hatuka twandura twongera twanduza abandi abona hose hariyo kwa ruzi mujyango kwa ruzi basize mu madobo hariya hose kuba ko umuntu wese aza kuba ahaca abanze gukaraza
kona kuze bavuga ko abantu badakwiye kubifata minenerwe narijya hari ubwandu bushasha bwa Omicron
mbere ubu hari inkubi birashasha bita Omicron iranduka n'ingoga cyane umuntu umwe ayifise ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyari kandi umwanya muto iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo berekane akaruro keza no kuri yo bari kongera ikiza kugira ngo kirandagate kandi ubuzima barekati hapa
mu Burundi kuvanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi yiburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'8 kugiti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakuru rwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga yo ya kabiri n'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint David babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo ikivugo cya amasengesho ubukigira giti umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mubabara uvangamwo musenyeri mukuru Banshimiye Ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo babakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.